Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3. Naye mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu tariki 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca ikiganiro muri Isanga, ikiganiro mukurikirana ku Ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Kuri uyu munsi rero tuganira ku magara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu, mutegurirwa mukagishikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro giha karyo ababijejwe mu karere kacu mu Burundi no mu Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumvirizana cyane cyane mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo canke gutanga intererano. Kiganiro muri Sanga, ariko imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro, dusabe umutumire wacu twihanganire tubanze duce irya nino ayavugwa hirya no hino mu karere. Isango ryuko umuhuza wa matati y'Abarundi William Mukapa yabwirizwa kwitaba inama nkuru y'umutekano ya ONU kuri wa gatatu, bisa nuko atitaba iyo nama. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Clavere niyo nkuru. Clavere, mwiriwe.
Mwiriwe neza Aloise.
Egome, umuhuza yateza kwitaba inama ya ONU y'umutekano, niki catumye asiba? Mwaba mwamenye amakuru?
Amakuru tumaze kumenya gushika izi saha, ubu ni saha 11 z'umugoroba muri Tanzania, nuko ibiro by'umuhuza kuri uyu wa gatatu nyine mu gatondo byamaze kwemeza ko umuhuza Benjamin Mukapa yari yatumiwe mu nama y'umutekano ya ONU. Ariko nawe biri uko ibyo biro byamaze gutangaza ko bitakunze ko Mukapa yitaba ibyo bikorwa. Makocha Tembere ni umwunganizi akaba n'umuhanuzi w'umuhuza, yavuze ko imvo zatumye umuhuza asiba atarize kuvugira hejuru, gusa yemeje ko izo mvo ari iz'umuhuza bwite atari imvo z'akazi, ariko ko ngo zifite ishingiro.
Nawe Kafando nawe yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso, akaba hari we aserukira ni muri ibi biganiro, hari icyo muzi we ahava yitaba?
Byerekeye ko Michel Kafando yoba yitaba ntabyo tuzi, ariko mu itangazo yashyize abona ku itariki 13 z'uku kwezi kw'indwi amaze kugira ingendo zitandukanye mu Burundi hamwe n'i Dar es Salaam muri Tanzania, aho nanjye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umuhuza w'Abarundi, yarivuze ko abwirizwa gushikiriza icegeranyo cyangwa ibiganiro bigeze hamwe n'izo ngendo yagize imbere y'inama y'umutekano, imbere y'inama nkuru y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu. Nicyo gituma yari yavuze ati nifuza ko noba ndi kumwe n'umuhuza w'Abarundi kugira ngo tuje kubishikiriza turi hamwe. Kanatsinda yari yavuze ko umuhuza w'Abarundi ariwe yabikurikiranye kuva kera, ariko rero Makocha Tembere umwunganizi w'umuhuza w'Abarundi mu itangazo yashyize hamwe nayo amaze kongera ko kw'izo mvo zatumye uyahuza atwara igihugu cya Tanzania siba zamaze kubyigwa ngo abari bamutumiye, kandi ko ngo zashimishije abo nyine bari bamutumiye naho atashimye kuzibwira hejuru.
Urakoze, turakwikora ko mukanyu duhe inkuru iramvuye kuri ayo makuru. Mu Burundi kandi mu gihe ikibazo cy'abana b'Abarundi bazimiye muri Amerika kibandanya kivugwa, ababyeyi babo baratanguye kugira icyo bashikiriza kuri icyo kibazo. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika mu Burundi, Eroje Birika neza. Eroje, muranyumva?
Ndakumva.
Egome, kuri icyo kibazo harabaga harabyeyi mubaze kuganira ko babivuga kwiki?
Ego Aloise, umubyeyi dereje kuganira mbere mu kanya gaheze avuga ko nabo nyene abana baba telefone bamenyesha ko bamaze gufata iyi ngingo yo kudatahuka, ariko ntibavuga imbo zibatumye badatahuka.
Ariko biragoye kwemera abana b'imyaka 17 cyangwa 18 kufata ingingo nk'iyo. Abantu bari bamaze iminsi bibaza yuko kumbure ababyeyi babo bari babizi, kumbure ari nabo babafashije. Ntacyo wagerageje kubabaza cyane kugira abagire icyo bayivuze ko
kuri iki kibazo umubyeyi twavuganye yanambara ati nsanzwe ndi umupasiteri Nubahimana nkayikorera, ati nk'umwana wanjye yagiye mbere mu nyuma z'abandi bose yanterefonye mbere ati ingingo nayifashe ntihagire ikindi mbarira, ati ntabwo twagiye ngo tutegure ibyo bintu babo imbere y'uko bagenda cyangwa bamaze gushikayo.
Urakoze, ni kibazo tubandanya dukurikiranira hafi. Murakoze Heroje Birika neza hamwe na Pierre Claveri, niyo nkuru muri make kuyavugwa mu Burundi. Radio Hijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri sanga. Intambara z'urutavana ko zabaye ndanse mu bihugu bitandukanye ku isi zituma ibihumbi by'abantu batakaza ubuzima, abacitse ku icumu bagahungira mu bihugu hagati, na yabandi bakajabuka imbibe kurondera ubuhungiro mu bihugu bibanye. Ishirahamwe Croix Rouge rijejwe gutabara imbabare ni rimwe mu mashirahamwe yihaye intumbero yo gufasha abashikiwe n'ivyago muri iyo nzira, harimo gukingira ubuzima bw'abarokotse hamwe no gufasha mu ngorane zitandukanye. Mu ntumbero yo gutabara imbabare ku rugero rushimishije, ishirahamwe Croix Rouge y'i Burundi riheruka gushiraho umurongo wa telefone w'ubutabazi utariha, ariwo 1-9, umurongo ukora amasaha 24/24. Uwo murongo rero uzotuma abantu bakeneye ubutabazi na cyane cyane abafashwe n'indwara bukumbi bantaho nikora hamwe n'abandi bashikiwe n'ivyago bitandukanye bashobora gutabaza iyo bahuye n'ingorane. Croix Rouge iheruka kandi gutanguza umugambi wo gushikira abanyagihugu mu ngo zabo ku mitumba yose y'u Burundi, gutanga inyigisho zingene bo kwirinda ibiza by'indwara zitandukanye. Umutumire mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa gatatu ku magara y'abantu ni Alex Manirakiza, n'umuvugizi wa Croix Rouge Burundi, niwe tugiye kumara akanya katari gato tuganira ku bijyanye n'ibikorwa vya Croix Rouge. Alex Manirakiza, muratwumva?
Ndumva cyane Aloise, ndabaramukije.
Yego me, murakoze. Mpeje kuvuga yuko muri umuvugizi wa Croix Rouge, hari yandi mabanga muwabujejwe muri iyo shyirahamwe tutavuze?
Ayandi mabanga yongera ku yayo y'ubuvugizi nuko ndongoye misata canke ubuyobozi bujeje kumenyesha makuru, hamwe rero no gutororokanya uburyo bwo gufasha abantu nikora, murazi ko atari bake mu gihugu cy'u Burundi.
Ego me, Croix Rouge Burundi dusanzwe tumenyereye ndetse Croix Rouge ku isi yuko iboneka cyane cyane mu bihe by'intambara gufasha abakomeretse, kubirenge nk'ivyo abantu ntibari basanzwe bamenyereye ko Croix Rouge gishobora gukora ibindi bintu bitandukanye. Mwo tubwire ibintu bitandukanye Croix Rouge mukora.
Ego me, urakoze Aloise. Croix Rouge n'umuryango, numvise kare tutanga iganiro mvuga ko ari ishyirahamwe n'umuryango, ko twe tuvuga ko turi bamusigwa musango, ko twariho ejo ahise, ko turiho uno munsi, kandi ko n'ejo nahigiye ejo tuzaba tuhari. Turi umuryango hamwe, mu muryango umuntu avuga ati bajyana bo kwa naka. Ntituri ishyirahamwe kuko ntitwovuga ko amashyirahamwe aravuka hanyuma akagenda, ubashaka n'ibyo bakoreye abanyagihugu ugasanga bamaze kugenda, birajanye nabo ukamenga birazimanganye. Tweho kubera dufise abanyamuryango ku mitumba yose y'u Burundi, niho turi bamusigwa musango. Warumbaje uti mbega ibikorwa mukora byoba ari ibihe? Harabazi ko mbere mu mitwe y'abantu kera ariko atari ubu bavuga ko kwahuje ari iby'amaraso, gutanga amaraso, ariko si ivyo. Tuvuga tuti ikintu cyose gishobora kubangamira ukubaho neza k'umurundi k'umunyagihugu kiraduhamagara kugira ngo dushobore kugica dukoze. Murumva yuko mu bijanye no kurwanya inzara, mu bijanye no kurwanya malaria, mu bijanye no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, mu bijanye no gukingira ibidukikije kuko nabyo bibangamiwe, amagara y'abantu arabangamirwa, ibyo byose bishobora gutuma iyo umuntu atabironse amagara yiwe atosekara akagenda arayonga akaba ntaho nikora. Ibyo byose turabikora.
Yego me, murakoze. Mu ntangamarara navuze yuko mwuguruje umurongo uwo gutelefona ko ukora amasaha 28 kuri 28 ijana ubusa 9 uwo murongo mwa utanguze je ryari mumaze gufasha abantu banganiki
iyo murongo sijana ubusa 9 uwo murongo ni biharuro bitatu byoroshe gufata
rimwe ubusa 9
ubusa 9
yego
rimwe ubusa 9 uwo numurongo twita utabazi umuntu uwo ari wese afise ikimubakiye dushobora gufashamwo ahamagara uwo murongo rero umaze imyaka 2 twawutanguye mu kwezi kw'icumi 2015 nturakwiza neza imyaka 2 ariko mu kwicumi uzoba ukwije imyaka 2 uwo murongo sitwe tuwiharije sitwebwe twaragize icumviro nk'umuryango utabara imbabare kubahuje mu Burundi icyo cyumviro kirumvirwa n'abandi bafasha ari nabo Caritas World Vision OCHA hamwe na OIM abo rero turi hamwe nibo twashizeho uwo murongo ariko igikorwa nyamukuru cy'umuryango utabara imbabare kwawuje cyabaye icyo cyimbiro cyo mu ntango hanyuma rero abo dusanzwe tubikorana baravuga bati ko mwa icyo cyimbiro kumbure ko mufise intumbero yoturusha yotuma natwe twisununura reka tubibahe abari mwebwe mubitunganya ku munsi ku munsi nitwe tubitunganya rero uwo murongo ibiro biri muri Croix Rouge Burundi ku cicaro gikuru abakozi bahabwa agasirukabute n'agafashanyo gatuma babaho n'ayo mashyirahamwe yandi dukorana n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge hanyuma murongo ugakora amasaha 28 ku muri 28
ni ukuvuga rero ubahamagaye saa 8 y'ijoro saa 3 z'umutaga umwanya wose mugenda mwihuta
aho bahamagariye hose umwanya uwo ari wo wose isaha iyo yose aho bari hose kuko abo dusanzwe dukorana niho baba bari ibiro n'amatelefone biba byuguruye aho bahamagariye hose uwo ari we wese turamwitaba kandi tukagerageza kumutunganiriza mu byo dushobora canke ibyo tudashobora tugabimenyesha abo dukorana kugira ngo bagarukire kuri abo baba bakeneye ifashanyo
egome umuntu yiyumviriye kuri uyu murongo ucusanga ufasha abantu bafise amatelefone no kuvuga abantu baba mu bisagara bashobora kuronka amatelefone mbega bariya abantu bo ku mitumba bagira ivyago bo ntacho mwabiyumviriye ko
erega ruyize ngirango urumva mu Burundi ubunye n'udafite telefone mu nzu ubusanga umuntu aragira inka afite aga telefone ngendano ugasanga ari mu murima afise aga telefone ngendano atagafise naho usanga hariho mugenzi we ari hafi n'imiburiburi mu nzu ndibaza ntakeka yuko hashobora kuba hari nk'itelefone imwe ngendano yaba rero telefone yo mu nzu zijya bita fixe cyangwa telefone ngendanwa mobile upfa gukora gusyonda ku giharuro rimwe ku giharuro ubusa ku giharuro 9 uwo murongo baca bakwitaba kandi urumva sukuvuga ko umuntu yogira ubwoba ngo arariha ego birarihwa kuko dufashwe mu mugongo n'amashyirahamwe za Econet za Smart za Limited za Onatel birafise uko birihwa kubera abadufashe mu mugongo ariko uwahamagaye ntaheza ngo naho yaba arafisemo amafaranga ijana yarasigaye mu gatelefone kiwe ahejeje guhamagara asanga naho yaba yavuze isaha yose ntibikunda usanga gutabaza amara umwanya mutonyi ariko usanga y'amafaranga yiwe mu telefone uko yarari ariko agumare
Mbere yuko twakira bifuza kubabaza ibibazo hari n'undi mugambi muvuga ko mwatanguje yo gutanga inyigisho ku banyagihugu mukinjira mu miryango kugira ngo bafashe kwikingira indwara zitandukanye uwo mugambi wowe muvuga kwiki
ego wari wambajije kare mbere yuko mbere yuko novuga ibyo mugambi utindega mumaze gufasha abangana gute
ego
badutanguye turamaze kurenza abantu batwituye kuri uwo murongo barenga baba 600,000 umuntu ashaka kwibaza ati mbega ko ntibo bari bakuravye ya myuzurira bya biza byashikira abarundi n'ubu bishobora kuba bibashikira nibo bari bake tugitangura intangiragoye muhini mushasha utera amabavu ubwa mbere abanyagihugu ntibari bwamenyere uwo murongo bakavuga bati kumbura bakagira amakenga bati nitwahamagara baratwitaba cyangwa nibatwitaba ntituriha bata amafaranga dusi mu telefone cyangwa tuzi ukundi duhamagara iyindi mvo ni uko mu mwaka wa mbere gushika nko hagati mwaka uheze no mu kwa gatanu nuko uyo murongo barahamagara kandi biharo byari byinshi yari 2022 2027 2410 kumbura abantu bikabasoba mbere yuko turonka iyo mfashanyo yavuye muri ARCT rwagwego rujeje byo kutunganya byo kutumatumanako hamwe nayo mashira hamwe ya za Onatel za Smart za Leo za Limited kugira ngo dushike kuri ico giharuro coroshe gufata hanyuma bara bimwe bita kubipa bara bipa gasa twebwire tukata tuba telefona umugabo wasanga atari ibintu byoroshe igiharuro kigiye kugwira muri umwaka wa kabiri noho novuga yuko cashitse cababa 1600 sinzi ko no simbiza nkavuga inkwa ari kurambaza
yego me kuri uyo mugambi mushasha
kuri uwo mugambi twafashe wo gukorera mu ngo ni umugambi umaze nk'imyaka nk'ibiri tuvuga tuti nka kwa uje Burundi haraheze imyaka itari mike tukorera ku mitumba abaja ku mitumba sinzi ko herutse ruguru iwanyu aho nzi ariko uzasanga hariho umuryango kwa uje hariho komite yitunganije itunganya ibikorwa byo gufasha abantu aho nikora ku munsi ku munsi basanga barazi bati Maria yarayatariye kuko asaba abanyi cyanke Yohani abantu biwe ntibaja ku ishure abanyamuryango bo kumutunga bakiyungunganya ubwa mbere bonyene hagati yabo bagatororokanya utuba mufashisha cyanke bakaja no mu mabanyi kumbure batarinjira mu muryango ariko benshi tubona bahurumbira cyane tumaze imyaka itari mike tukorera ku mutumba ubu rero tuvuga tuti harageze ko tuja mu rugo kuko mu rugo ni ingo nyinshi nizo zigira umutumba mu rugo rumwe rumwe rwo mu Burundi twitunganije neza tukagira isuku aho tubaye ku mubiri ku mpuzu tukubaka inzu zirereye zishobora gutuma amagara y'abantu ateraje imbere tukagira umugambi wo kujyana abana ku ishure tukagira umugambi wo kurwanya ikiza malaria tujyamye mu musegetera urimo umuti wica imibu tukagira umugambi wo kwipimisha ikiza sida ku buryo umuntu wese abazi ati amagara yanjye yifashe gutya tuvuga tuti nka kwa uje Burundi aho tuzogenda ku rugo ku rugo hanyuma dukwire umutumba imitumba nayo iri hamwe igira zone amazone ari hamwe agira commune commune ziri hamwe zigira province zigira igihugu rero ku mutumba niho tubona yuko igikorwa cyacu cyo gutabara naho nikora cyo tera kizi imbere kandi kikagera ku isemo rikwiye.
Murakoze ibibazo turabigaruka ko reka tubanze duha karyo abariko baradukurikirana nabo bifuza kubabaza ibibazo bagira ico babaza canke bashikirije Gordien muri kuri telefone mwaramutse.
Namahoro.
Ego Gordien irindi zina mwitwa nde mwifuza gushikiriza iki?
Nyakimana Gordien.
Ego.
Icyane nagomba kubaza uwo mutumire none ibyo byo gufasha abantu imbabare agiye ubwa mbere bamutera imodoka cyane ageze no kwa muganga baracyaha kumutera agafashanyo ko byayivuze murakoze nte gato nari nzise
agafashanyo k'amafaranga nk'amafaranga bariha kwa muganga cyangwa ibintu nk'ibyo
nje navuga dufatiye uko ari umuntu agize idamu mu ibara bashaka kumutera amafaranga meze kwa muganga baracyaha kuyamuriya
ego
izaba murakoze
ego me murakoze namwe reka twakire kandi Eric abishurire rimwe Eric muratwumva
hello
ego me Eric muratwumva
ego ndabumva
Eric irindi zina witwa nde mwifuza gushikiriza iki
Sengimana Eric ama nagomba gushimira umutumire ku kwicyo cyumvira na ingozi bahari umugambi warawutangujeho kuko najya ku biro byabo nagira handi ya Parke Nationale Grande Estance nabonye ibiri zijya nimero ziriho icyumiro cyiza cyane gusa hari umuntu nigeze gutelefona iwabo nabaza ko baba bakorana na reporters
abo nabahe nk'abantu batabazi
abona chef ubabaje kukingira agateka kabana numva na nyine hari nimero nyine bari batanze muraza aratanga kw'amakuru munyuma ubona telefone nyine cye kuyo nimero ya sanef
rimwe ubusa icyenda
Asharambia hiko wa naonye nengo bakurana na avu mga ngasanga Zinutu warotu mbika njiba wala wabi kore lako
Ivjo murungika changi, ivjo mubasaba ko baza kubatabara changi biki
Zetu wasawa njine kuyo njine Iyo kukungando yyo sane fusina yuga njiwari vya yuguru re Niwaza kone na inisefu wa wakurana
Ego
Irona gomba kwa sabzikuri kuhicho kino Wazara wakikuri lako hanyuma ikiye nacyo nagomba kugira nabantu byukuri uko ari abantu bashanga bafite ibibazo byinshi ugasanga bica mu buryo butanduka ugasanga hari ibintu byinshi usanga bije no mu buryo bwimwe ariyo dusanga bibaho mu buryo bwimwe ugasanga umuntu arabuze amahoro ibiki rero icyo kintu nacyo nyine numva ngo cya mbere nagomba gushimira abanywanyi duhora dukora baradukorana kuko hari abantu benshi barabambwira ko hari ibintu byinshi birabihinduka rero nagomba gusaba n'umuntu yumva afite kuko hari umuntu ashobora
unyarutse Eric nyarutsa
hari kino hari umuntu ushobora gusanga ata ibindi bintu bisaba ugasanga bisaba inyinshi ari kubera ari amasengesho rero nagomba gusaba gutanga nimero ni
3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Rouge kumbure abandi bafise imfashanyo zitandukanye tuzoza turabarondera uko iminsi izo ziragenda ariko reka duhe akaryo Alexis Manirakiza avugira Croix Rouge Burundi yishure Gordiane kandi yishure na Eric nyene
murakoze cyane ndashimiye abo batanguye guhamagara babashikiza ibyumviro canke bagira ico babajije uwa mbere yitwa Gordien yavuze ati mbega uyo murongo niko umuntu ahamagaye yagize nk'isanganya muranyarukana yarufe habaniha imodoka ari kamutwara kwa muganga ati none mbega muramufasha kugira ngo ashobore kwivuza mu buryo bw'amafaranga no kubwira yuko Gordien uyu murongo w'ubutabazi dutabara cyane cyane icyo kintu kiba kiguhwikiye mu gihe utarukirindiriye urumva ibikorwa biratandukanye ari ukuvuga uti umuntu arashitse kwa muganga itaricyo ibyo byose gushika kwa muganga ni intango yo gukira icyo kiba kivuyemo kandi ushitse kwa muganga baraheza bakagutunganiriza icyo dukora nuko hari abo dukorana hariyo nka MSF dukorana kandi tuba dufise ama nimero yabo tugashobora kubahamagara nabo nyene tukababwira tuti uyu yagize ingorane tumujanye ahanaha nitwe ikora ikoranye kandi ngo nyamigenda ko ntari miri mpeshe itwoja ngaho ngo tubwiye ngo umuryango utabare imbabare kwa uje uwo ari we wese yohamagara ashikiriza ikibazo iki canke kiriya ngo tuca tugitorera umuti twenyine ariko turakora ibyo bya mbere ibyo byamuhwikiye akabanza akabikira agashika aho bashobora kumufasha nkawe kwa muganga mbere yuko dushobora kurondera abandi bashobora kudusahiriza kugira ngo uyu muntu ashobore kuvurwa iyo adafise amikoro kuko si hose si kuri bose usanga nk'uwo yagize isanganya mu ibarabara hari igihe usanga afise amafaranga akaba yagize ingorane gusa iryo sanganya aho nawe arashobora guca yibako n'ibisanzwe gusa icyo tuba twamufashije nawe nyine abakibona hanyuma sinzi ko yaba yanyuzwe uwa kabiri ni Eric yahamagaye ari Ngozi Eric ndamushimiye kuko nawe yadushimiye avuga ko dukora ibikorwa byiza mbere yanadufashije guhamagara abarundi bashobora kuba bafite ingoranizi cyangwa ziriya kugira ngo biture uwo murongo uwo murongo ni 1999 utoroshe gufata kandi uhamagaye upfa kuba ufite agatelefone kawe kaba ko umuntu cyanke ngendanwa uraheza ukaturonka natwe tukiruka tugatelefona abo dushobora guhambya cyanke ibyo duhambije twebwe nyine tukabikora ikibiriraho aho nyine turamushimye rero ko yahimirije abandi kugira ngo biture umurongo ariko yavuze ati hari bya you reporters abako bafite nimero yabo nabo muri UNICEF turabizi ko dukorana ariko hari bijyanye n'ivyo bakaba bitubwiye twaheza twamenyesha abo muri UNICEF nabo bagaheza bakagira icyo bakoze ko ari ibyo ibindi nibyo hamagereye ibijyanye n'inimero yiwe ibyo biramwega
ibyo tuzomurondera tugirana ikiganiro kumbure kuri iyo migambi yiwe ikiganiro ni muri isanga turi ko duca ijya nino ibikorwa by'ishyirahamwe by'umuryango Croix Rouge utabara imbabare mu gihugu cy'u Burundi mutumire mu kiganiro ni Alex Manirakiza avugira Croix Rouge Burundi Gerari muri kuri telefone muratwumva?
Kumva cyane nawe samuto mutumire we yaje kudusigura ibintu bya Croix Rouge ndamushimiye cyane nasomye ibitabo byinshi byatanguze uwo mugambi Aridina n'umuntu yari umuntu w'icyabwehe kandi dukasima itariki y'ibyo bintu byari ibintu byo gufasha abantu nkaba ndamushimiye cyane mutumire ari umuvugizi kuko nkamubaza yasiguye yuko yokuha ari umuryango ukomeye cyane kandi parutudaroteyi urabona ahantu hari amazu kidantifi donc umuryango uravuga ati Croix Rouge uko itunganije uko ifasha komeye hari abashimiye cyane kugeze ku rwego ruhambaye cyane kuko bigisha abantu kwirinda indwara zifata ruba zirondoka za sida n'ibindi byabivuze ntavuga nkamubaza ikibazo ukuntu uri kwaraba hariho organisation yawo w'umuryango kuva au niveau national yuko abo bantu babashinzwe gufasha abo bantu bo ku mitungo bari abantu b'icyabwenge bari kiyamatiyeri kuko nagiye ahantu ngasanga n'umuntu sina papi prekantere kore ugasanga ariko aravuga ibintu byerekeye bitakwa ruje ni byiza mugabo ni umuryango ukoresha abantu b'icyabwenge abantu urabona afise kerekimatiyeri
Gome Gerard tugusabe uvuge ikiganiro kiri mu Kirundi tugusabe wigore ugerageze kuzura koresha amajambo y'Ikirundi bandanye
cyane kuko nawe nyine ubashyigikira no cyafasha nk'abantu kugira ngo bagire ne nka bagango iyo nimero y'umuntu aba nk'ari icindajuru wa mu telefone barashobora kuduka yo cyane barafite amajambo tout proche ya hariyo kuma komine kugira ngo batashikayo nkashaka kubaza yavuze yuko ari igwara zifata uko nabo uko iryo gwarayo ne musabe yagize tubwire n'ikindi ntashaka gushaka kumusaba bikunda yo mpa iyo tubwira yo binimero ziwe bema ariko wakumisebera kubitishi wanje yabakoze cyane murakoze
ego me murakoze reka twakire na David kuri telefone David muratwumva
Turabumva
David irindi zina mwitwa nde muri amajahe
nitwa nibikora David ndi bururi amana gomba ndabashimire sisine n'umutumire
ego arakumva munyarutse
ariko rero hari akabazo kagomba kubabaza nkatwe bw'ugwaruka mu mashuri iyo babo irakigoro bakajya barondera nk'umuntu ajya aradushikira mu mashuri mu minsi ntajya mu ndwi mu mpera zine natwe bakabitwereka kuko nitwegwe kazoza z'igihugu ama kandi kabatunomaza nti none nkaho duherereye ko atabintu y'amajanse cyanke nk'ahantu hari biro ya Croix Rouge usanga ari henshi
mbe uvuze twibutse uvuze kuri he
ibururi
yego bandanye
duhura hari nk'amajanse menshi urumva telefone uri nka mu misozi hagati kugira ngo bagushikire wowe navuye nk'ibujumbura ko ari ikibazo igome murakoze
igome ibibazo byavyumvise bisa mbere n'ibibazo nari nateguye kumubaza abo bantu batanga inyigisho mu ngo bafise ubumenyi bakuye hehe kwa ruje ibanza kubigisha canke bigenda gute winawe ati nurwaruka mudufashe muze muratwigisha natwe dufashe abarundi bene wacu nyakubahwa Alexis Manirakiza mubishure
murakoze cyane Aloise uwo yatanguye imbere ya David Gerard yashimye turabona mbere yuko azi n'umuryango aravuga n'ukazi n'uwawutanguje uwitwa Haydina wo muri Suisse ni ikintu cyiza cyane turabona yuko twigisha abumva kandi mu gihugu bariko baramenyera iby'umuryango aravuga n'uko turi no kumutumba ni byiza turemushimi ariko yavuze ati mbega turasanga abantu bariko barigisha ati none bajya bose bujya barabizi ibyo bavuga byo ati ntimworaba yuko mwoshiraho incabwenge kugira ngo tumenye yuko ibyo baba ariko bariga ari byiza namubwira yuko twe tuvuga ko turi umuryango mu muryango rero bujya hariho abagiye ku ishure abatagiye ku ishure mugabo ugasanga ntakujya bavuga mu kirundi ngo umugozi uri mu rugo ntubura icuboha twebwe nk'umuryango turatuzi ninde ashoboye iki umwese rero tumutuma itashoboye ababo twita baremesha kiyago ntibateza kuba baraminuje n'abantu baba bari mboneza mu kibano bakaba bazi igituma gukaraba ari byiza ku magara y'abantu kugira ngo ibyo bisaba kuminuza tuba tuzi tuti naka arakerebutse kurusha bajya bandi arashize amazinda kandi ku nyifato n'ingendo yiwe turabona yuko ashobora kubera akarorero abandi ibyo avuga bikajana n'ingiro bakamusomamwo umuco bakamusomamwo akarorero hari rero n'ibindi usanga bihanitse byo hejuru tutuma ababishoboye abanyamuryango barababa ibihumbi amajana indwi mu gihugu cose mu mvuka atari bake muri abo harimwo abirimizi harimwo ababaji harimwo abubatsi harimwo abagoronome harimwo abaganga harimwo abarimu ni ukuvuga yuko icyo dutuma umuntu wese tuba tukizi tukaba tuzi ubwonko bwiwe aho bugera ubukerebutsi bwiwe aho bugera tukamenya n'abo tumutumye ko nibande kugira ngo bavuge bumvikane aho rero yoshira ubwoba kuko icyo gikorwa turagitunganya neza sinzi ko nahejeje kumwishura kugira ngo nsimbize nje kwa David
yavuze n'ikindi cy'abafatwa bukwi na bukwi ukuntu mubashikira n'ingoga nk'abarembye cyane sinzi ko mwokivuga muri make cyane
ego gisa icyo gisa n'icyo David imbere yavuze ati mbega nk'abarembye niko mubashikira gute ati nka jewe mbakure ya santo none bonshikira gute canke ababanyi bacu bashikira gute kugira ngo babashobore kubafasha bataratama nababwiye ko tutatamba twirorera tudakora twenyene erega si mpaka si ngombwa ngo abari modokari ya y'umuryango utabare mbabare kwa uje iva ibururi kuri province canke kuri commune turafise abo duhamagara turacuditse cyane n'intwaro kuko kanatsinda twe tuvuga ko dukora n'intwaro mu bijyanye n'ibyo bijyanye n'ubutabazi n'ibyo bijyanye n'ibyaduka turashobora gutelefona nka musitanteri ukajyabona gutuye ko amaguru aragutwaye n'imodoka ariwe mu gihe utari ubyiteze kubera waciye kuri wa murongo uhamagaye kuri rimwe busa icyenda ibiro biri Bujumbura mugabo ubwo buhinga ni ubwo nyine basanga umuntu arakugarukiye ko utaruvyiteze canke umudandaza ari ngaho mu kibano basanga afise modokari iseha ibidandazo byiwe basanga niwaje kugutora akakugarukira ko byavuye kuri wa murongo turafite abo dukorana ntidukora twirebanga hagati kari mu ruzi turi banyamwigenda ko atamirimira ideshi turafise abo dusanzwe dukorana kandi twikora ko nabo bakadufasha kubera n'ibyo babajejwe nabo nyene usanga biri muri iyo ntumbero.
David, nawe ngo urwaruka rw'abanyeshuri mu gwegera ubafashe
urwaruka turarufasha kuko turazi yuko izija guhona zihera mu ruhongore ni naho duhera erega nta kazoza tuba dufise aha twita bamusigwa musangwa ubwa tuti niho twari ejo ahise niho turi no munsi niho tuba turi n'ejo nahirya ejo nk'umuryango tudakoranye n'urwaruka tutabafashije ntabwo tuba turiko turashika ubu nomubwira numvise ko ari umunyeshuri umunyeshuri kandi mu ntara ya Bururi hariho ibisata by'abakiri bato byo twita section jeunesse ari ma section jeunesse ari ku mashuri atari make nibaza ko yo kwegera abari muri ibyo bisata babirongoye cyanke akegera abarongoye umuryango utabara imbabare kwa wuje ku rwego rw'intara cyangwa rwa komini aho yoba yegereye hose kugira ngo bamwereke aho yinjirira n'ukuntu cyane cyane yufasha abandi kuko erega mu muryango utabara imbabare burya tuba tubwiye gufasha kurusha uko dufashwa kuko naho ufite ukuguru kumwe uraruta ugendera kukumba atagira ukuguru na kumwe.
Egome, urakoze, reka twakire Eliya, muratwumva?
Ndabumva neza cyane rwose, mwiriwe rwose ku iradijwi rya Amerika.
Eliya, mugabo twari twifuza kumenya kandi kazina kanyu naho muherereye.
Ubunye tuvugana ndi muri komine muha mu gisagara cya Bujumbura, ngaha nyene mu Burundi, nkaba nitwa Nzeyimba Eliya. Eko nkaba nashaka kugira icyo nterereye kuri uwo murongo w'ubutabazi na jyewe ndawufise mu telefone yanjye.
Ego, nyarutsa.
Eko nashaka mbaze umutumire yuko urabona amazi n'ubuzima ku gisata cy'amazi hari icyo baba bategura kuzokora kuko nk'akarorero twebwe aho tuba ruguru hajyanye muri komine Mbuye usanga abantu bafise amazi menshi cyane kandi meza mu mwonga yirigwa arisesa hoba hari umugambi wo kurondera amamoteri ayadugana akayegereza abanyagihugu kuko bafata nk'ibirometero birenga bitatu bagiye kuyavoma hama bikabaruhisha cyane iyo rero umuntu afise amazi amwegereye burya anye abafise ubuzima akandi kabazo nariko ndibaza kumubaza kuri abo bantu aho nikora baba bafasha mu gihugu cyose cyane hariho intara zimwe batarashikaho kuko naho onyimbuye ndiko ndavuga usanga hariho bantu aho nikora cyangwa abandi bantu bashobora kugira impanuka z'amasanganya zitandukanye hanyuma umwanya mu mpa ku iradiyo Ijwi rya Amerika urankwiye. Murakoze.
Ego, me murakoze cyane, arabishura umutumire. Reka twakire na Ferdinand. Kandi Ferdinand, muratwumva? Ego, me mwivuge izina, muvuge naho muri.
Jeri kwagize ya Ferdinand murutana muri komine Giharo. Bo je ku bijyanye n'ubutabazi bwa kuwa ari udusho nashaka kubivuga ko
ego
ahanini ufite ikibazo mbega batabara mu bifati byayo kumenya nka bidondagura ngo abishyire ku mugaragaro bariko baravuga umurongo utariha ibyo umurongo utariha nibyo turawuzi rimwe ubusa cyenda waramanitswe ku masantre nka yose ariko ikibazo ubu kihari ni ukumenya batabara mu bifata ibyayo mbega batabara mu mwanya ungana gute ko usanga umenga hari isanye musanga byari bagiye nk'akaro bavuze nk'ibicanye n'iby'amazi uwo musagara cya Bujumbura agiye kuvuga na byo ni bishobora nabikunda gutera amakenga cyo ni kimwe kabiri nawo ku bijyanye na zibanye igisho zitangwa mu miryango ku mitima nk'ayo yose yo mu gihugu ntituzi n'inyumba uwo mugambi waratanguye cyane ari uri mu bitabo kuko natwe aho duherereye ntiturabona abo bantu baza kutwigisha ku bijyanye no kwirinda icyo kigarwa nyanganda bidashaka n'ibindi byaduka ibyo rero ni ibintu mugambi woba uri mu ntara zimwe zimwe z'Uburundi cyangwa wo butaratangura cyangwa wo baratangura nibaze baraduha umuco rero kuri kimwe kimwe cyose hanyuma nk'abashimiye kandi kujya Amerika ariko nongera asaba mwe nyine kujya Amerika mu gihe muzo muri ko murakira ababahaye akanimero ka telefone ubwo rero mugira kugira ngo kujya cyatanga muri commentaire kuko nanje ndibuka nabaye wa mbere mu gutanga nimero ya telefone ariko murabona munyakiriye gukanyuma
oya bira ibyo ntibituva ko harabo turondera bikanka yuko tubaronka twaje dusimbira kuwa kabiri ibyo ni ibintu by'ubuhinga bw'ibyuma ariko nibi byiza nuko washoboye kuronka umurongo reka duhe umutumire wacu ijamba bishure Alex Manirakiza mu bishure
murakoze uwo ngire ni ishure ubunyene n'uwitwa Elias yavuze ko aba muri commune Muha mu gisagara cha Bujumbura ariko naba namumvirije neza yavuze ko uguri wabo ari muri commune Mbuye muri Murambya yashikize ikibazo kijanye n'amazi atimega ko tuvoma kure tugenda gutegwira ngo amazi atwegere mbega mweho ko mutaradu shikako migenda gute niya bayankurikiranye mu ntango navuze yuko twebwe nk'umujyango utabara imbabare ntituvuga tuti tugiye dushwareho singorane zose tuzimare abarundi n'abarundikazi bafise nanone tuja muri uwo mugwi w'abandi nabonye nusanga hari abakorera mu bisata by'amazi abakorera mu bisata by'amagara y'abantu hanyuma ingufu tukazishira hamwe twebwe kumbure ugasanga turiko turakorera mu ntara ya Gitega mu bijanye n'amazi mu ntara ya Rubanza cyangwa ahandi mugasanga si twebwe turiko turakorera mu ntara ya Murambya muri komine ya Mbuye ariko rero akaranga mutima k'umuryango utabara imbabare si kuvuga yuko tuvuga tuti muraja murarindira ibiva hejuru nka kujya umuntu avuga ati imvura tuyirindira igwe nta wisanga hariya mu gicu ngo bizova ibujumbura cyangwa bizova ku mugwa mukuru akaranga mutima kacu ni uguhimiriza abanyagihugu kugira ngo bashobore gufashanya bonyine hagati yabo kanatsinda nibo babazi ububabare bw'umwe wese ku rugero uruhe ninde yotangura gufashwa imbere y'uwundi erega nkaho hari amazi kure usanga mugabo amasoko ariho wanabivuze ugasanga hariho nk'umutamakazi canke umutama canke umupfakazi adashobora gushika muri iryo soko kugira ngo adugane amazi gushika muhira duhimiriza abo ku mutumba nyene abanyamuryango akaba ari baba imbonezo baje imbere kugira ngo ubishoboye ubufise amagara afashe udafise amagara kandi turazi ko bikorwa ugasanga nk'abakiri bato bariyungunganije bagatana imbo bakavuga bati reka duhane iminsi tuzovomere barya tuzosenyere bariya batabishoboye tuzosaturira gakwi ujya mutama cyangwa ujya mutamakazi afise igiti mu itongo mugabo adafise amagara yo gusatura nako karanga mutima dushira mu bantu kandi kamaze gushinga imizi ahatari hake kandi abarundi bakwiye gufatira ko n'ugukabura gusa kuko na kera bijya bavuga ikibiri warasanga umurima babanzanije mu kanya gatonyi bahuriye hari benshi ugasanga umutamakazi baramufashije no gutera hanyuma bakazoza no kumwimburira ariko iyo ari umuntu umwe atari kubishobora nako karanga mutima dushaka gushira mu bantu nayo ahandi hari ibikorwa biba bikomeye bijyanye no kuzana amazi turabikora ariko ntidushika hose icyo tuzi ni uko dufatanije n'abandi tuzoshika ku bitari bike
yego meferdi nakwizera nawe babaza ati mutabara mu bisati vyahe mu mwanya unganiki hari inyigisho bataronka byose mu byishuri hamwe
Ferdina yahamagaye ari giharo ndavuga ati ibisata n'ibihe ko mutabivugane nabivuze ariko reka ndabisubiremo ibisata dufashamo biciye kuri uwo murongo erega uwo murongo mukumva neza ni nk'umurongo uwo bafasha gutera akamo ni umurongo ubafasha gutera akaborogo ni umurongo ubafasha gukoma induru iyo muzazaniwe kugira ngo umuntu abashikeko aho rero umuntu akoma induru ryari atera akaborogo ryari umuntu yagize isanganya mu ibarabara iyo atababaye cyane ku buryo adashobora gutera akaborogo araboroga abari hafi bakamufasha rero nko muri ibyo by'amasanganya turabifashamo tukafasha abagize amasanganya kureshikana kwa muganga noneho murazi yuko ubutabazi bwa mbere tubikora kandi ari twebwe tubifitemo ubuhinga nk'umuryango ngo utabare imbabare ibyo turakora ibya mbere ariko ntidusubirira abaganga tugaheza tugashikana umuntu kwa muganga agihema akibasha gifite ubuzima ibindi ni nk'ibi by'ibiza duhitiyemo murabizi by'imyuzurira amazi imvura nyinshi usanga imivo itemba imisozi ihemukira ku bantu isidukira ku bantu murabizi za Nyaruhongoka murazi za Gatunguru nawe uvigishwa murabizi hirya no hino uruzuba rwinshi usanga rwahwikiye abantu ibintu bigatikira mu mirima ibyo rero bihwikira abanyagihugu batari babyiteze reka naho babona biri ko biraza ariko bakabona bati turakeneye ubudufasha kuko ntitubyishoboza n'ibintu nk'ibyo ibyo gusa no ushimikira ko kandi abantu botegera neza bagafata nk'ankama nuko umuryango utabara imbabare urafise ingingo ngenderwako izo ngingo ziratandukanye n'ibintu bya politiki izo ngingo ziratandukanye n'ibintu bifatiye ku madini bifatiye ku moko bifatiye kuri bindi byo ari byo byose bishobora gutuma bitandukanya abantu bwaba iby'urukoba cyangwa iki ibya politiki nitujamo nimoso nitujamo dufasha umuntu tutaravye icari tutaravye umugambwe arimo tutaravye icakora tutaravye urukoba tutaravye idini asengamo tukaraba gusa akaranga kiwe ko ari ubwo bubabare yabari igikomere tukivura igikomere tuzi ko kiva amaraso kandi tuko dushoboye kutuma ayo maraso areka kuva tukamushikana kwa muganga bakamufasha tutaravye nkunzi tutagize aho twegamiye
murakoze muri ko mumviriza ijwi rya Amerika i Washington DC reka dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirire amate gato imbere yuko tubandanye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro muri sanga kuri uyu munsi wa gatatu turiko duca irya nino ku bikorwa by'umuryango utabara imbabare Croix Rouge Burundi turi kumwe n'umutumire ni Alexis Manirakiza avugira Croix Rouge Burundi turafise abatumire bifuza kumubaza ibibazo bitari bike Stanislas ku murongo wa telefone mwiriwe
neza araizi
Ego me mutubwire indi zina rya New Stanislas naho muherereye.
Ikara hanyuze Stanislas Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Murakoze kira ko mubaza ikibazo canke mutanga intererano.
Nagira ngo mbanze mbashimire Radio Ijwi rya Amerika nshimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma babasha kutwakira. Nawe munyamakuru noneho nshimire n'umutumire. Ikibazo nagira umubaze ni ikibazo kimwe cyonyine kitagoranye none nk'umuryango utabara imbabare mu gihugu cy'u Burundi nagira ngo mubaze nk'impunzi z'abakozi zifuza kuba zataha n'izitaha bazaba bazimarira iki nk'umuryango utabara imbabare murakoze cyane Aloyse
murakoze yabumvise reka twakire na Roger kandi Roger mwiriwe Ego Mehroje murihe irindi zina ryanyu mutubwira kandi kazina kanyu. Roje ariko ntitukumva neza ahantu hagaze ntitukumva neza wo ja mu kindi kibanza kugira tukumve neza. Ego
ama inererano yanje nashaka ndafite ikibazo kimwe nashaka twabaza.
Ego
nashaka kubaza yuko sinzi yuko tuwaruje kwisigira bitunganize kumwe cyanze mu Burundi. Mu Burundi nashaka kubaza ikibazo cyo muri kuwaruje mu Burundi ingene mu ntara zimwe zimwe zitunganijwe.
Ego
ndashika yuko bari kubatwigisha sanze mbere sanze ndumunwanyi b'umuryango kuwaruje. Nashaka kubaza yuko hari igihe usanga abacejwe amashami ya kuwa uke mu ntara batunganya ibikorwa. Nashaka kubaza neza ingene umuntu wanyu wa kuwa uke ashobora kwita nk'umuvolontere amasaha angahe mu ndwi?
Amasaha yo kora mu ndwi
umuvolontere yitanga amasaha angahe mu ndwi?
Yego
ama nce nongera mbaze ingene muri kumuhagira ingene mushobora gushikiriza ikikora igitumba yose mushaka kugira ngo umunyagihugu wese urundi ashobore kunywa amazi meza. Alo
ego mibandanye turakumva.
Nashaka nuze ko ari mu mitumba yose y'igihugu cyane hari ibiriko bibidunga honyine cyane mu gihugu cyose
ibijyanye no kuronsa abanyagihugu amazi meza. Ego me ya bumvi nta kindi kibazo
yo sanze tujende mu jene nara gize formation ya namaze formation ya ibutabaje zambe.
Yego
ndashaka kubaza neza yuko atayindi atarumva aho tuherere turabura ibikoresho bizanye n'amasanga ya chama kidakunda kuba mu ntara n'ari mu muzi nko mu ntara zitandukanye cyane yifuye mu mitumbi wacu.
Kasi twebwe n'umutumire arakumva kandi arakwishura ndetse reka tumuhe n'akaryo atangure yishure Stanislas karahanyuze nunganiye Stanislas kandi hariho impunzi z'abarundi ziriko zitahuka ku bwinshi inyuma y'akamo k'umukuru w'igihugu mu rugendo aherukamwe mu gihugu cya Tanzania. Mbega Croix Rouge mufasha impunzi gute ndetse muca mwishura na Stanislas kuri ibyo bibazo by'impunzi yabagije?
Ego murakoze Louise. Stanislas yamugariye mu Rwanda turanashimye yuko uyu murongo w'ubutabazi rimwe ubusa icenda bawuzi no hakurya y'amazi mu Rwanda mu gihugu cyanyu yabajije ati mbega ko musimpunzi nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda kandi hariho aho twumva ahantu hariya bariko baratahuka mbega muzobafasha iki nk'umuryango utabara imbabare kwahuje nibashika muzoba mwabafashije iki? Ndiko ndasubira mu kwa rivuze bazosanga mwabafashije iki? Icyo bazosanga twarabafashije ni umugambi tumazemo iminsi kuva mbere batangura guhunga yaba abagiye muri Tanzania mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu tubikishije kuri babanyamuryango. Nababwiye ko dukwiye mu gihugu cyose twarahimirije yuko ata wahunze agata urugo rwiwe agata ibitungwa byiwe agata imirima yiwe akayisiga kumbure imwe yeze cyangwa iyindi itarera ubuzohunguka azobisanga bimeze neza. Imirima barayisoromye barasaruye baramubikiye umwimbu ibitungwa barabiragiye barabibungabunze ibyo abanyamuryango bacu mu gihugu cyose barabiza ukamo twarakabateye kandi baragakurikije. Hariho n'abamaze mbere gutahuka bakabona ko imvugo yajanye n'ingiro aho rero ibyo turabifashanyamo n'abajejwe intwaro kuko ni nabo mbere bateza kuba gufata iya mbere kugira ngo ibyo bishoboke. Iryo shaka rero ririho kandi n'ingiro byarajanye n'ishaka aho rero twohumuriza abasize ibyabo kuko abanyamuryango barabitaho kandi babikorana babigejwe bande
kuri ico nyene abatahuka nabo hari uburyo mubafashisha bw'amafaranga bagishika canke ibifungurwa
kwa uje Burundi tukwiye mu mitumba yose umuntu ashaka kwibaza ati ko muri mu gihugu cyose mushoboye byose icyo dushoboye turagikora kandi sibike ariko hariho n'ibindi usanga bijejwe amashirahamwe yandi nk'ibyo bijanye no kubafashisha iby'amafaranga canke iby'imfungurwa twebwe turaba nk'ikiraro abantu bashobora guca ko kugira ngo bashikire nawo nikora muri kino kiringo muriko murambaza muriko muvuga abahunguka turaberere ikiraro nka pam igashobora kuducako hanyuma babanyamuryango bagatanga ifungurwa aho bateza kuzitanga ku bazikeneye turabere ikiraro OIM kuko nababwiye ko OIM dusangiye runo runani ko kubungabunga no gutunganya uyu murongo w'ubutabazi rimwe ubusa icene abo tukakorana na HCR bakora mu bijanye n'impunzi rero ibyo tudahambije twebwe ubwo nyene tutikoreye nk'umuryango utabara imbabare turabera ikiraro abandi kugira ngo baduce ko bashikire nawo nikora kuko kuduca ko biroroshe twe tuvuga tuti turi hose kanatsinda ni ukuri baraca rero ku banyamuryango bari ku mitumba yose mu banyamuryango bari mu gihugu cyose kugira ngo nawo nikora ashobore gufashwa umwe umwe muco ashoboye guterera isorosoro ikagwira igiye
mwishure roje nawe wo mu ruyigi mu nyarukije turiko dusa n'abasozera
ego reka nishure roje na jewe nyarutsa ko muvuze ko umwanya uri kuragenda roje yabajije ati mbega umwitanzi uwo twita mu volontaire mu gifaransa yotegereza gukora amasangahe mu ndwi amasaha ni hagati y'amasaha abiri n'amasaha ane mu ndwi ayo rero iyo wihaye iyo shingiro iyo hangiro witeye ako kamo wenyine ukavuga uti ndeka nitangira abandi ubahebera ayo masaha abiri cyangwa hagati y'abiri n'ane ku ndwi ukavuga uti njyewe ko ndi umurimyi nzorimira abantu aho nikora ko ndi umworozi nzokama amata nshire abana abantu aho nikora ko ndi umubaji nzokwitangira ibyo ko ndi umwigisha nzofata ibyo byigwa nzi ubwo bwenge nzi ndabuhebere ababikeneye ari ugufasha abana gusubiramo ibyigwa cyangwa ibindi amasaha abiri hagati y'abiri n'ane ku ndwi hanyuma yabajije n'ikindi kijyanye ngo mbega kugira ngo abantu banywe baronke amazi meza mu gihugu cyose byogenda gute mbega nayo Nyabujumbura gusa ko umuntu yavuga ko amazi yoshika hose amazi amwe ya rusengo canke yo ku mabombo biragoye n'urugendo turiko ariko kumbure umuntu atoca yizeza uwundi ngo ejo canke hirya y'ejo ngo umurundi wese ku metero zitanu cumi canke mu nzu azonywa amazi yo mu irobine canke yo kuri rusengo ariko hari uburyo bworoshe uburyo bworoshe ni ubuhe amazi naho abavuye mu ruzi araba amazi meza amazi barayateka bakayabiriza hanyuma bakayashyira aho ashobora guhora kandi hapfundikiye hanyuma umuntu akanywa ahoze kandi nta myanda nta micafu irimo
urakoze Alex Manirakiza muratu babarira umwanya wategekanijwe ikiganiro usa n'urangiye dusaba imbabazi ku bandi bari bifuje kubaza dushimira Alex Manirakiza turagushimiye cyane
ndabashimiye nanze Aloise n'uwundi munsi muzokenera ko mujya mutabara imbabare ubwira icyo uvuze kuri iki cyangwa kiriya mu byo dusanzwe dukora cyangwa dufashanya n'abandi tuzobitaba
murakoze mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikoro mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Alimas Karara niwe ariko aradufasha ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu.